E Need We Get America. Radio Ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabaramukije mwese muduteze amatwi, ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 hamwe na FM 95.2, nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3. Mwiriwe neza rero nshuti, turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana. Ni itariki 20 z'ukwezi k'umunani, umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloys Bigirimana. Uyu ni umwanya wa cha kiganiro muri Sanga, mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi ry'Amerika. Kuri umusire w'Imana twa twagihariye urwaruka nkuko bisanzwe biri buri munsi y'Imana.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika, mwese turabatumiye muri iki kiganiro muri Isanga cyo kuri uyu munsi w'Imana. Mu ntumbero yo kubona umwigeme w'umurundikazi yibako mu buzima bwe bwa misi yose, aho kwama ateze amaboko kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo rya 13, ni ukwezi k'umunani mu Burundi haratunganijwe inyigisho ku rwaruka rw'abigeme b'abanyeshuri basanzwe bari mu buruhuko. Mu mugambi yise Sisters in Success, ni mu rurimi rw'Icyongereza twavuga yuko arabigeme mu kwiteza imbere canke mu gushika mu kwiteza imbere kugushemeye. Nizo nyigisho rero zatunganijwe n'umwigeme w'umurundikazi Belize Inamahoro, asanzwe ariko akurikirana amashuri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Wellesley, ni muri gisagara cha Boston, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Massachusetts. Belize rero Inamahoro n'umwigeme w'imyaka 22 ubari mu ruhuko mu Burundi, akaba atashimye kumara iyo minsi mu gihugu yinezereza nk'abandi Barundi, ariko yashimye gufasha urwaruka rw'abigeme nkawe rusanzwe ruri mu buruhuko mu kuruha inyigisho z'ingene rwo kwiteza imbere. Umutumire rero mu kiganiro muri Isanga cyo kuri w'Imana n'uwo mwigeme nyene Belize Inamahoro, tugiye kumara umwanya atuganirira ivyiwe hamwe n'intumbero yamutumye akora ivyo bikogwa. Belize Inamahoro, turi kumwe kuri telefone, muratwumva?
Ego, turabumva.
Murakoze, turabashimiye kubona mwigoye muri aka kanya aho mwari kujya mu bindi bikorwa mukifuza kuganira n'Ijwi ry'Amerika.
Ego, ndashimiye namwe ko namwampimye kino kiganiro.
Ego mehe, murakoze rero Belize. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, abatabazi Belize, ufise imyaka 22 y'amavuko si myinshi, biragaragara ko ukiri muto. Tugusabe widondore abateze amatwi ikiganiro Belize, kugira shika hari uyu munsi yaciye he, kahise ka Belize, mbega kameze gute?
Ego, jewe nitwa Belize Mahoro, nkaba ndi umunyeshuri kuri Wolsey College iri Boston, Massachusetts. Ariko mbere ko nja Boston, nize hano mu Burundi, niga kuri Lycée de Saint-Esprit, niho nahereje amashuri yisumbuye. Hama ndangije, mbona amahirwe yo kuja muri programme yitwa Bridge to Rwanda ikorera mu Rwanda, bakatwigisha icyongereza kanadufasha kuronka amabourse no kuronka ingene n'amashuri yo kwiga muri Leta Zunze Ubumwe. Hama nuko nyene nahavuye saba ishuri kuri Wolsey College, hama ndahitwa ndaronswa bourse yitwa Mastercard Foundation Scholars.
Ego me, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurikirana ibyigwa ibyaha?
Ubu ndiko niga Media Art and Sciences akabari ikigwa kivanga ibintu byerekeye gutuma tumana kamakuru hamwe n'ubuhinga bwa bwa informatique nkabanashatse nahise mwivyo kubera mbona ko gutanga makuru bidahagaze gusa mu kuvuga hamwe no mukwandika ariko muri no minsi akaba hari nibiharawe byo kuja gusoma makuru en ligne ari byo nyine bashi bita donc ibyo bikeneye informatique.
Byumvikana yuko muri Kazoza Belize hina mahora zo barumumenyesha makuru akomeye cyane.
Ego nifuza cyane kubumenyesha makuru ariko nshobora no guhindura nkakora ibindi ariko gushika ino saha ndifuza kubumenyesha makuru akorera hano.
Urakoze cyane. Uri mu Burundi ugezeyo vuba, wasanze urwaruka muri rusange rwifashe gute mu kubaho kwago?
Nasanze urwaruka rwo ngaha mu Burundi wifashe uko narusize nyene nta hari bamwe nasanze ko bakora nyene ibintu bikomeye ugasanga hari batanguje nk'utubutike agasanga arafite amaproje yabo ugasanga abantu bamaze kwiyungunganya nyene ariko ndasangaho n'abandi usanga nyene batigeze batera imbere muri iyo myaka ibiri kumva zitabavuye ko cyane cyangwa ugasanga habari mu mashure ugasanga barindiye kuyaheza ariko muri rusange ndavuga ko ngereranije n'undi gwaruka rwo mu bindi bihugu nko mu Rwanda muri Kenya twebwe nawe dutera imbere ku ntambwe idashemeye rwose.
Yego meni nacyo rero cyagutumye uva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushiki Burundi uca utanguza inyigisho ndetse kugira ubafashe urwo rwaruka, naho ndabivuze ni iki cyagutumye wiyumvira gufasha urwo rwaruka?
Ikintu cyatumye gufasha urwo rwaruka na cyane cyane cyari kubona ko tudatera imbere cyane nk'uko nabivuze ugereranije n'ibindi bihugu turimo cyane cyane ngaha mu karere, hama ugasanga kenshi biterwa n'ukuntu baturera bakaturera bakatatwereka igituma ziko turiga tukaregwa tutabona iyo tuja, ugasanga umuntu aratonda mu ishure ukabitora mu ishure hama ariko ugaheza ntubona iri kuraja. Hama nikina nabonye ahantu hanshi amashuri atandukanye cyane kama ndakibona cyane cyane mu bakobwa kuko nibyo kiri hose kimuhungu no mu bakobwa ariko abahungu kenshi hari akantu muri mu mico yacu gatuma umuhungu aja kurondera amahera umuhungu yingunganya niki ugasanga umukobwa ntagahari nta kintu kimubwira ati yewe genda urondera amahera genda ugira iki, ugatusanga rero duhisemo kwiyicarira muhira duhejeje nta kwiyumvira uvuga ati mbega jewe nzobaho gute muri Kazoza nkora iki. Hama batuganira abakobwa benshi yenda yibona yuko akantu karahari hama karatuma nyine shaka kuvuga ati reka ndabafashe ndabe ko tukomera nk'abandi nabona muri Itazini bamwe nabona muri mu Rwanda aho muri Kenya ugasanga nyine n'abakobwa bafite ikintu yo kuba barakora aho babaye n'abakobwa bakerebutse bazisho bashaka sinavuga nti reka nyine umuntu arabe ukuntu yozana uwo muco ngaha mu Burundi.
Ego me dusanzwe tumenyereye abakobwa mu bihugu byacu bya Afrika nk'uko bivuze ahejeje aca yicara akarindira uza kumuresha kugira abari wazomutwara iyo nyifato wewe uyivuga kwiki?
Ego icyo ni ikintu cyane naje maze kubona cyane ngaha mu Burundi ariko ni nyifato kenshi ivuye kuri uku kuntu atamuco uhari ukubwira ati naho uri umukobwa birakeneye ko nawe witaho Kazoza gihugu cawe birakeneye ko witaho Kazoza kaho ubaye ukiyumvira ko hari ikindi kintu wokora gisumba kuba ku rugo ni ikintu naco nyine usanga gihari ngaha mu Burundi nyine kubona ko umukobwa yarije universite acagira mariage ubwo nyine ni ikintu niyumvira ko ni byiza kugira mariage ni byiza kuba ku rugo ariko sinibaza ko byobuza umuntu gukora ikindi kintu hanze y'urwo rugo nyine yubatse nicyo gituma dushaka yuko abakobwa benshi naho bavuga ati jewe n'umunsi mfite imyaka 21 nshatse kubaka urugo rwanje ariko ntibimubuze gukora ikindi kintu mvuga ati n'umunsi aruguruje agashop ngaho muri ville canke arabandanije amashuri ntaca yaheba nibaza yuko si bibi ariko nukubikora ufise n'indi ntumbero mu buzima.
Ego me washaka arashobora no kugira icyo aterereye mu rugo rushasha azobagiye ko Belize n'amahoro wibanze cyane ku bana babigeme abahungu ntibohava bashavura bati waratwibagi
oya abahungu si kubibagira gusa nuko nabonye ko abahungu basanzwe bafise uwo muntu abasunika ati hewe raba ugirikira bukora iki ni uzotunga urugo mu myaka iza ugacusanga rero hari ukuntu nibyo turakuze tose nk'imyaka imwe mugabo gasanga umuhungu wewe nka afite imyaka 25 ariko yiyumvira kwindiza amahera ariko yiyumvira kwiga ariko yiyumvira nyine gutera imbere ariko ugasanga umukobwa nawe afite imyaka imwe wewe mu mutwe ariko yiyumvira kubaka urugo gusa kurondera abana ugacusanga rero iyo dukuze tugeze nko mu myaka 40-30 abakobwa ntibaboneka ntibutonite kwarakora ugasanga uragiye muri entreprise n'umunsi abantu bose batwara ugasanga benshi n'abagabo ugacusanga rero byahereye aho nyene mu bwana kubera ukuntu umuntu akura umuco wawe utakubwira ati egara uraba ikindi kintu wimarira ugacusanga rero abahungu n'abakobwa ntibako bafatwa kumwe kandi bose bize hamwe bize kimwe ugacusanga naho batonda mu ishuri rimwe ibyo bakurayo si bimwe.
Bereze iki kiganiro kirahanaka ryo bifuza kugira icyo bashikirije ndabona Reveriano Jean Paul na Emmanuel byategereje kugira icyo bashikiriza ariko imbere yuko bashikiriza gome hugo gwaruka kugira mu gwigishe mwarucaguye gute konzi mu Burundi hari ugwaruka gwinshi kandi inyigisho mutanga niza mu majambo make
gwa je muri uwo mugambi wa Success in Success kwarungitse ico bita formulaire de candidature kuri WhatsApp na Facebook kwari ni ibintu abajeune benshi bakoresha muri no minsi tuvuga tutire ku muntu arayo kuntu ashobora kubikoresha mu buryo ngira kamaro hama mukuba twareye bari ishuri ibibazo bakatubwira ibyo bakora hanze y'ishuri bya turaho kuntu uwo munyeshuri yitaho ubuzima bwo hanze y'ishuri bakatubwira ico bashaka gufasha aho babaye bya tubone ko ari umunyeshuri koko aje kubera afisi nyota yo gufasha habaye no gukora iki hama tukanabaza igituma baje bashaka kuza muri uwo mugambi kugira turabe ko atari wawo ndaje kugira gusa nyene atumwanya canke abara icakora muri vacances cha tuvuga tuti ivyo turabe kuri ivyo bitatu hama turabe abantu baza bishura neza baza dusigura neza imigambi bafise niwe byo twafatiye ko hama twaronse nyene abanyeshuri atari bake bashaka kuza harawo wasanga nyene bakwije ibyo bisabwa byose ariko kwera ibanza bitari byinshi ugasanga tubaye ugasanga tutegereje kubakuramwo tugashiramwo abandi hama icyo twabigisha cyane cyane yari kuri ukuntu umuntu ashobora kurondera amahigwe yo kubandanya amashuri ahejeje amashuri yisumbuye kubera twasanze hari amahigwe menshi usanga yandikiwe abana b'Abarundi abana bo muri Afurika muga kubera tutabizi kubera tutabimenya kushobora tutabyatubwira ugasanga umuntu ntazi ingene abirondera hama turabigisha n'ibintu byerekeye entrepreneuria bamenye ingene bashobora kwiyungunganya nimba hari umuntu asanzwe afite icyo akora ugasanga hari abantu bakora utudede ugasanga hari abantu bakora ibintu basona umugabo ugaca usanga kubera atazi ukuntu avuga ibintu ariko arakora cyangwa yegera abashobora kumufasha ugasanga ni ibintu nyine bipfiriye ngaho nya nta mugamba bigizemwo tuvuga tutireke umuntu ashimikire kuri ibyo bibiri kugira nyine abereke ko bashobora gukora ikintu bahejeje amashuri yisumbuye hama ntitwibagiye n'ikintu cy'amagara y'abigeme kubera tuvuga tuti ni kimwe mu bituma abigeme benshi baheba ishuri nk'ibintu byo gutwara imbanyi ibintu by'indwara ugasanga biratumye nk'umunyeshuri wo mu mashuri yisumbuye ahebye kandi yari gushobora kumenya akabandanya.
Murakoze ikiganiro ni muri isanga kuba badufatiye mu nzira turiko tuganira ku bijyanye n'iterambere ry'urwaruka umwigeme Berize n'amahoro w'imyaka 22 ari mu buruhuko mu Burundi akaba asanzwe ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko arakurikirana amashuri ya kaminuza niwe mutumire turi kumwe mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu w'Imana. Mwifuza gushikiriza ikibazo, mwifuza kumwunganira Jean Paul kuri telefone muratwumva?
Ndabumva cyane.
Jean Paul irindi zina mwitwa nde muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Nitwa Harimana Jean Paul ndi mu Kamenge Harimana Jean Paul. Amaje ikintu bashaka gushikiriza. Nashaka kwanza mara ndamutsuwa mwigeme w'umurundi kazi afite ibyiyumviro. Itoma kugiye gucacha.
Arakumva.
Uranyumva? Iko ndamwe mwiriwe.
Berize bariko barakuramutsa.
Ego mwiriwe Jean Paul?
Mwiriwe namahoro.
Namahoro namwe?
Ego cyane namahoro twashima. Gusa rero kinataka gushikiriza n'ukuri twatenguruka cyane ku bantu na cyane cyane babarundi kazi babafite iyumviro nk'ibyo. kugihugu cyarirarutse. Kuba cyobana kugenda ahantu kwika amashuri nkaye mwese muyikamo mwese mugirwa amahiyigwe. Kumbure sinzi kubera wamupfa mu muryango uhambaye nkuko kubera si benshi babikunda kugirwa amahiyigwe yo kuza kwiga muri Amerika. Nukuri ni byiza cyane kuko mugire mutego iteka mukiyumvira kugaruka mu Burundi mukagira icyo mushikirije kugira ukiba cyarabibarutse ndetse kikagira kikabashira imbere. Hama rero twebwe mu by'ukuri twegera twege ibyumviro turabifise kandi bishinze imizi bimeze neza, ariko na twege tushatubura abantu badufata mu mugongo nk'uko kwiwanyu. Kandi kumbure n'abo bantu mudemo muri ko murafata mu mugongo mu kubaha inyigisho nk'izo, kumbure ihago bishikira abantu bato bato nka bene twebwe kumbure twadufite atege imigambi. Usanga muca mwigira ngaho mwigira bisaga bikomakomeye nk'aho ikirire mugabo mwana wa ruguru kumbure mugabo nawe nabifite ibyumviro birake kandi bitomoye mukaca mu murare. Ndibaza yuko mu ntara za ruguru nimukunda kugendayo cyane kandi hari abana benshi bafite ibyumviro birake bimeze neza bitomoye nka twebwe turafise agaciro hamwe tarisa gashira hamwe twashize hamwe n'abandi bahungu turi kumwe twahejeje amashuri twimbiye kwebeka korora ibyo bitwe inzuki. Twashize nk'imizinga nka 30 ariko ntitubona iyo twopfa n'iyo twoja kugira tubonke ubugirane ubudusutena. Urumva rero nicyo bituma ndiko ndavuga ati ibintu mwe nibyo cyangwa icyumvira nk'icyo uri kuravuga kikunda gushikira umuntu abaye akomeye ntago ntago ari abari bo bose. Nacyo bituma twagomba tubasabe mu by'ukuri muze muyumvira n'umuntu wa ruguru umuntu muto muto wa ruguru kumbe nawe yatagira havugira.
Urakoze urakoze Jean Paul, reka ndakubwiye yuko nawe ukomeye ntiwame wishira hasi uko atacyo umaze. Berize inamahoro ivyumviro barabifise baratanguje n'imigambi ariko ntawo barashika mu mubwiriki.
Ikintu cya mbere nubwira Jean Paul ni uko ubwa mbere areke kwihebura avuga yuko impamvu adatera imbere ni kubera ava hanye canke ari iki. Harya maze kuja hantu henshi nkabona ko harya kenshi iyo uva canke icyo ufise canke ishuri kenshi iyo ugishimikiye ko kirashobora kubuza iyo ushika kirashobora kubuza aho ushika. Nka jewe nshika hariya nkavuga nti ndi Umurundi nta n'umwe nzi mbega noheraye mu kuvuga n'iyi proje nobivuga gute. Nari gusanga nishinye amahigwe ariko kuvuga ati ahubwo hako ntanda bihagara ko bikambuza ko ejo nshaka gukora reka ndabikoreshe mvuge nti rabaho mvuye fasha gucya na gucya. Ikintu rero nobwira Jean Paul nuko ubwa mbere ntuzinya programme yacu ya ikintu nera cyimvire naco nyene irashiramo n'abana atavi Bujumbura. Hari nk'abana ashika 10 mu bana 24 baje bavuye mu ntara z'ukanye harimo Gitega harimo harimo Bururi harimo Bujumbura rirare harimo harimo baje bava Murambya harimo intara zitandukanye zije atari Bujumbura. Kandi twinto twacimbe turavuga tuti nta kuntu ushaka guteza imbere igihugu tugateza imbere igisagara gusa ca Bujumbura. Ego hama ikindi naco na sinye cyane kumva umugambi ari karakora nibaza yuko ikintu yokora azaradodora ku miryango agerageze kumenyana n'abantu hari ukuntu ngaha mu Burundi uwo muco udahari wo guhura n'umuntu ukamubwira ati jewe ndiko nkora iki nkora iki inyana gutya na gutya ashaka gushikanana mbe wowe ubona wamfasha gute. Hari igihe usanga kenshi duhura n'abantu ugasanga bo bahubwo bafise uburyo bwo gufasha ugasanga bo nta byumvira afise muga rero kubera ubwo bwoba kubera mu mico yacu cyo kinatakitabaho ucume ngo ni ukwibaraguza ucume ngo ni ukwishima ubwira avuga ibyo ukora ngo usanga umuntu arigumije nk'ibintu akora hama ntabyo bamenye ngo bamufashe. Ariko Jean Paul no mubwira ati bandanye ukora ibyo ukora hama udodore ku miryango urondera ubwira abantu ati nkora iki na gicya n'iki 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 ndazi ko mu myaka ingahe ntuzaba wabuze n'umuntu umagushigikira. Naje ibindi ko ndakora byatanguye uko natanguye nyine ari cyumviro ndavuga nti reka ndacandike hama ndagukunda gisangira n'abandi ntibyari byoroshe kubera kuba umurundi kazi kishuye nigako nari umurundi kazi je nyine ubwa mbere na mbe ndi umurundi kazi je nyine kandi uburundi ntibuza urumva kuba umurundi muri leta z'ubumwe za Amerika ni nk'uko uva ahantu ata n'umwe azi ndakubasigurira ati hewe rega hajya uburundi muri munsi y'u Rwanda buri impande ya Kenya ugasanga ye nta n'ibyo bazi ariko ubwira bivuga ati nkora iki iyo nyashaka gukora iki ukabibasigurira neza ntubura n'umuntu n'umwe azovuga ati ndende umashaka gufasha cyo imvira cyo cyara n'icyimvira cyo.
Urakoze urakoze Belize, reka twakire na Jean na Emmanuel. Emmanuel muratwumva?
Ego turabumva.
Emmanuel muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Muri no mwanya ndumugire gukubuka hande. Ugabe na mbere nagomba mubaze munda mugize umutumire.
Arabumva.
Mwiriwe Emmanuel.
Amahoro amahoro neza.
Amahoro.
Hanyuma yewe ikiganiro ndagifatiye hagati ariko nashaka gushikira kuri sosipirije. Kubera nawe ndukwaruka nyine.
Yego.
Cyane ibintu ugwaruka ingorane zakunda guhura nazo nuko yo bageze nk'ubu ariko baragera kugira ngo biteze imbere, usanga kubera babipfanye naho baba baherereye kugira ngo biteze imbere usanga bibagora bipfanye nuko naho babaye cyane cyane mu bintu by'intwaro. Urabona uw'intwaruka ko mu Burundi intwaro cyane 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 intwaro batazingiramo cyane iyo babonye bariko bariteza imbere batabizana mu bya politiki. Ibyo rero mu gihugu cy'u Burundi birakomeye rwose, nawe ukaba akantu gatoya usanga abantu bo hejuru ndetse ibintu by'intwaro barabihagararaho cyane ugasanga babizana muri politiki.
Canke Emmanuel, nubwo gwaruka ruca gwinjira mu vya politike itari ivyo rujejwe ugaca usanga n'iterambere ryago riciye risubira inyuma.
Ewo nakone rwose mu ruhara ariko usanga abanye politike bo hejuru aribo bazatondamo usanga no gutera imbere nawe n'ibyo shirahamwe byo bari kubateza imbere ugaca usanga ahubwo riko riteza imbere abanye politike nyene. Rero cyose nashaka gushikiriza nyamukuru ni iki? Ubwa mbere bwobwo icyo cyiyumviro yatanye umushiki wacu kiratomoye kandi coteze imbere ugwaruka hani iki ariko abantu arabe neza nk'abantu banye politiki baba baganira abandi barumviriza ibyiyumviro byabo ku bintu byo guteza imbere ugwaruka. Hanyu kubera ugwaruka
unyarutse unyarutse Emmanuel
ugwaruka icyo twari dukeneye ntitwaye ibintu by'imigambi hanini ntitwari dukeneye kubijyamo twari dukeneye kureba akazoza k'iwacu hanyu z'imigambi tuza mu nyuma mugabo turiko turakura twotera imbere. Ubu ugwaruka gwije gwarasanzaye buri hirya no hino mu bihugu bitandukanye rugira telefoni cya ruguru kubera bivuye kuri abanye politiki nyine usanga yikunda aho gukunda ugwaruka kandi ariko woteze imbere igihugu.
Urakoze urakoze Emmanuel, ivyiyumviro vyawe yabyumvirije nako. Reka dusabe Belize n'amahoro ivy'ibintu bivuga kwiki mu nyigisho utanga, urigisha ugwaruka kutivanga mu bya politike canke ntabyo ukora?
Mu nyigisho twatanze ntuye dushimira kandi kintu cha politike kuko twashaka kubumvisha ko ishaka ryo rikora byose. Kuko aba ugaruka kenshi turakunda gutwagwa n'ibintu bya politiki ugasanga twabigiyemo ugasanga nyine biradusamaje kuri twashaka gukora ikintu twavuze tuti wewe gusa raba icyo ushaka gukora urabicukunda uciteho uwo mwanya wawe wose ibyo byo gusamaza byose ubyirengagize hama ukore ibyo ushaka gukora hama ubikore neza. Kenshi usanga nyine ugasanga nyine uratwawe kubera nyine mvuga ati ndugwaruka ndisamarasha shushe reka ngiriki niki niki ugasanga bimwe ashaka gukora ugasanga za mpano wari ufise uzitaye ugaca usanga rero uhombeyemo byose. Icyo nuhana urugwaruka ni uko botora ubwa mbere icyo bashaka gukora n'icyo bakunda ukagikorana umutima ukagikorana ishaka. Iyo ushizemo ikintu umutima n'ishaka nta kintu kiza kiguhagarika. Ego
me murakoze, reka twakire na Eric. Eric muratwumva?
Ego
Eric muhagaze he, irindi zina mwitwa nde?
Ndingozi.
Irindi zina mwitwa nde?
Ama Sengimana Eric. Nacha kubara mutsa.
Ego me.
Ego
hanyuma iri nacho kojene gize mashuri ndije segonde ama nashaka kugira kuko misanze kintu gikomeye nk'ubu nka twebwe tuba muri vile ntiwo ntabwo manyine ubwira
noguma ubayeho nyine uguma uteza amaboko abavyeyi ariko nuko ukwiye kugira icyo wikenura kugira ngo amadepense ntabe menshi ku bavyeyi
nk'ubu muzigo nturemera abavyeyi
hariho projet fise ubu muri divakanse ugashaka kugira ngo sinze ngume ndepasa abavyeyi banje uba nagomba gusaba nk'umuntu yafite hari di serivisi nuko namukorera ufate nk'ubu mw'ibihe amashuri ari mu gutangura n'umuntu ashaka kuvuga ati ngira ngo ndere ikibanza umwana ngo ndebikoresho uba mwiyozombere kugira ngo nyine abantu nyine badufashe boza baraduhamagara icyo gikorwa tukakibakorera hama bakagira icyo baduhaye ese mwamvire
egome urahejeje
urumva niko navuga ko umva aha turi muri vire rero nka ingozi nk'umuntu yaba bishaka kuko hari igihe bishika ugasanga umuntu ntafise umwanya wo kurondera ibyo bikoresho kurondera icyo kibanza nagira ntange nimero birashobora kunora ko ni 75 38 5 38 36 36 84 izo nimero zose zirafunguye akajya kuri Facebook akaraba handitse ko Sengimana Eric aho naho nyine arashaka kunora ko kugira ngo by'ukuri kuko misambike nabonye umuntu adakoze ntacyo ashobora kuronka rero numva rero ko icyo kintu rero aba babyumva abari ngozi barashaka kundondera kuri izo nimero kugira ngo tukabyirukankamo tukaraba abo tukarondera ibyo bibanza cyangwa tukarondera ibyo bikoresho by'abana babo tukabikora n'undi wese
Eric Belize n'amahoro ntacyo wifuza yo gufasha mu bijyanye no kwigisha cyangwa mu byo turiko turaganira ko
bo icyo yo fasha hano ko bo ngira nimero ya zumbi ya zumbi se nimero yo hamagara nyine tukavugana kuko siyo project fise ariyo n'indi project fise kugira ngo bashe kwikemura nyine kuko ese imeze nk'abandi baca bicara muhira nyine
Ego me
nimero yo nyandikira tukavugana
gerageza nyarutsa mu isegonde muzisi uzisubire mwazumve neza hanyuma cagira ica kwishuye
ni
74 urakoze Eric yakumvise egome umutumire wacu Belize inamahoro Eric afise ishaka ryo gukora umuntu nk'uyo uwo mubwira iki
ikintu cya mbere nkunze kuri poje ya Eric ni ukuntu aje kutugira publisite ubu nyine ku iradiyo nk'ubu abantu ariko baratwumviriza baramenye icyo akora baramenye aho bamusanga baramenye ukuntu bashobora kumurondera kontakiti ndagiye no kumva yuko harimo novyita ubushapu harimo ubushapu mu naje gukora
ubushapu
nyine arakerebutse ego novuga nti arakerebutse cyane hama namushigikira nyine kuri icyo kintu kubona nyine afite na Facebook akaba afise telefoni bamurondera ko ni ibintu kenshi mu Burundi usanga twibagira na cyane cyane nk'abantu usanga bafite n'amabizinesi akomeye anafite amabutike ngaha muri ville ugasanga yugaye ugasanga ushatse kumubaza ikintu ntawe umutora kubera tudafise wa muco wo kudandaza wa muco wo kuvuga ati nje ndondera abakiriya ntizishaka guhamagara uza kunshorera ariko ubu nyine Eric aje kugira visite ubwiriwe kandi ataco bimutwaye ni ikintu nshimye cyane kubona yiyumvira gutyo onye byerekana yuko mu rwaruka rw'abarundi harimo abantu baciye ubwenge cyane kandi ko ahuri umva yatubwiye ko ari ngozi
yego
yatubwiye ko ari ngozi umva si byahinde kuvuga ati yari umwana wo mu Gisagara ngo ngahe Bujumbura ngo nibo gusanga washikigwa umva ko n'ahari ariko aragerageza kurondera icyo akora ikintu kirangiye cyane kuri Eric hamba no mubwira nyene ko atera imbere abandanya ko ico kintu ari karakora arabukuntu ashikira n'abantu benshi ntakoreye ingozi gusa ejo yimukira mu Kirundo yimukiye mu Kayanza arabukuntu bitaba nyene urudandazwa ruhagara handi nyene
ego mehura koze reka imbere ko turuka twakire kandi ndayizeye ndayizeye muratwumva
ndarumva
ego me ndayizeye irindi zina mwitwa nde mwifuza gushikiriza iki
Jean Paul
mhm
Yenagomba nse nushimira uwo munyeshuri igitekerezo cyiza yagize tambere mbanje kumushimira ukuntu yoba yaragarutse kwigisha ugwa urubyuko
ego me ndayizeye uri he
Mike Gas
okay
ibyerekeranye n'ubuzima nuko bo kwibeshaho mu buzima bwa misi yose kugira bashobore gutegura akazoza kabo ndetse n'abana babo icyo nabwira inama ugwaruka guwe nuko bomenya yuko ariko bwubaka igihugu cyabibarutse bakamenya ko igihugu ari bo gihanze amaso abakera barayamaze bati ibijya guhora zihera mu ruhongore ishobora ko urubyiruko rw'ubu rutubatse igihugu cyababyaye atakibuza yuko igihugu kija ahatemba kandi ubukene bukabana umurengera ikindi nosa n'abagira inama ku bintu byerekeye politiki ko boyigwa kure kuko hayo politiki iza ije kubica bo nyine ikabica mu mutwe hakaba n'ikintu nose nababwira politiki ayo bayigendamo kubera bayifitiye ariyo talent yabo bakayijamo kugira bateze imbere igihugu kugira babe indatwa bavuga ati twarakoze imishinga ikomeye ikintu nose nubwira ko mvuga ugwaruka rw'ubu benshi bo kwirinda bijya ibiyobyabwenge kuko nta mazamu ibiyobyabwenge ngo aze yubake kazoza kiwe ahubwo aba ariko aragasambura ikindi nosa nukeza uwo munyeshuri yagize neza kuko betse bamenye benshi bagenda mu bihugu bya Buraya bya Amerika benshi ntibagaruke turamushimiye cyane nuko nuyohimiriza n'abandi nimba agasubirayo agahimiriza abandi bakagaruka nabo bakerekana yuko hari ubumenyi bakuye muri Amerika bakagaruka mu gihugu cyabibarutse bakigisha urubyiruko bene wabo bakuru babo ubuzima icyaricyo
ego me urakoze ndayizeye Jean Paul i Kigali radio y'u Amerika murayumva neza muri uyu mwanya
turayumva kabisa
ego me twari tumaze iminsi twumva yuko radio y'u Amerika mu Rwanda itumvikana kumvo zitatuvuye ko mu bijyanye n'ubuhinga bw'ivyuma twibaze yuko biriko biratorega umuti reka rero tugaruke kuri Belize inamahoro ndayizeye Jean Paul kinini yabashimiye ndetse aratanga n'impanuro ku rwaruka
gambe ndashimye ko nayashimye ikiwandiko ndakora hama yavutse ikintu cerekeye ibiyobyabwenge ni ikintu naje noshimikira ko nkavuga nti biriye kudutwara umwanya cyane ko ni ikintu maze kubona ngaha mu Burundi kenshi usanga ari ugasanga ibiyobyabwenge usanga biratwaye umwanya w'urwaruka ugasanga nyene ntibisubiye kubafasha gushika bashaka gushika ni ikintu si numvuga nti ni ikintu urwaruka benshi kwenshi ngaha mu Burundi bokwirinda bakagerageza gufata uwo mwanya wose n'izo nguvu babishyiramwo bakabitumbereza handi bakabitumbereza abashaka gushika nibaza ko byabafasha cyane hama yanavuze ku cyerekeye politiki nibaza ko rimwe navuga kare nti atari umuntu uvuga ati afise ibyo shaka byo gutwara abandi cyangwa afise ibyo shaka byo gushikana igihugu abicije muri politiki nibaza ko yari icyo kintu kindi akunda akaba icyo yitaho gusumba ego
me murakoze ikiganiro ni muri isanga turiko duca irya nino kubijyanye n'iterambere ry'urwaruka ariko reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirire amateturuke gatoya dusabe Belize n'amahoro agume kuri telefone tugaruke inyuma y'aka karirimbo
Sin hambo cosa che sono sei
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC Belize Inamahoro numwigeme w'imyaka 22 yiga amashuri ya kaminuza ha muri leta zunze ubumwe za Amerika ubu ari mu buruhuko mu Burundi akaba atashimye kumara iyo minsi mu gihugu yinezereza nk'abandi barundi ariko yashimye gufasha urwaruka rw'abigeme nkawe rusanzwe ruri mu buruhuko mukuruha inyigisho zitandukanye zingene rwo kwiteza imbere niwe mutumire turi kumwe mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu munsi w'Imana cyane cyane kurwaruka Belize Inamahoro mugiye kuzomara amashuri aha muri leta z'umwe za Amerika n'uyu he mugambi mufitiye igihugu cy'amavuko cy'u Burundi
ndifuza ko nyona heza amashuri hariya muri leta z'umwe za Amerika no garuka hano mu Burundi cyangwa muri kano karere ariko nkakora nkonaibuze kandi ndashaka kumenyesha makuru ariko ntibenge byo kuvuga simvuga makuru gusa ndashaka kuba ndi mu gisata no vuga media bibenye ibintu umuntu ashoye umunashobora gutanga inkuru zo mu Burundi zo muri kano karere adacishije ku maradio yandi yo hanze ugasanga ari nka nk'isinema ugasanga ikinwa n'abantu bahariya baje bakina ibintu bya hano ndashaka ko ibyo bintu byose umunashobora kuraba ukuntu bishobora gukinwa nabo ngako ngaduse ugwaruka rufise impano zitandukanye hariyo bakina hariyo abazi kuvuga amakuru hariho hari afite impano yo gukora amasinema ndashaka rero yuko abo bose umuntu ashobora munashobora kuronka ahantu abashira bagakorana hamwe hama bagashobora gutanga amakuru yerekeye Burundi bagashobora kuvuga Burundi mu makungu batabitishije kumonesha kure hamwe no ku kumonesha kure n'amaradio yo hanze bikaba ibintu bivuye ku Barundi nyene abarundi bivugira bonye ego
bikazona bafasha no mu iterambere ryabo
ego bizanafasha no mu iterambere ryabo kubera bicaye hano uburenganzira bwo gushobora gukora icyo bashaka icyo bakunda hama bikanateza imbere igihugu kubera igihugu gishoboye kuronka ubwo bubasha bwo navuga bwo kwivuga no kuvuga ibyo bakora biratuma igihugu cumva yuko ihagaze neza kandi bikabaha bikabugurira n'amarembo ego
urakoze turacafisa abifuza kugira icyo bakubaza canke baguterera Jacques muratwumva
abumva
Jacques herindi zina mwitwa nde muhagaze
nitwa Irambo na Jacques mpagaze ngahe Bujumbura nagomba ndamutiriza umutumire
arabumva
ndabaramutije Jacques
ama nagomba ndamushimire ukuntu yiyumviriye bene wabo yasize ngaha mu Burundi akavuga ati reka ndonere nabo ikintu cyo bateje imbere ariko ahanini icyo nagomba kumubaza nagomba ndamubaze ikintu azokora kome yatubareye ko yigisha n'ibintu bya entrepreneuria benshi barazigisha mugabo kubishyira mu ngiro bikagorana bakavuga ibintu by'amateori kenshi nagomba rero ndababaze ikintu pratike muzokora mugafasha ugwaruka ugashobora kwiteza imbere ikindi ni uko numvise mwashimikiye cyane kubigeme n'abandi bose iterambere bararikeneye mwashimikira no ku bahungu mukareka kuvangura ama nagomba ndaba sabe yuko nimwasubirayo mwogerageza mukaguma ubwenge buranahugwa niko bavuga mu Kirundi mwogerageza mukaguma murahura ubwenge mukazana ngaha mu Burundi natwe mukatwereka tugashobora kwiteza imbere urakoze
ego me urakoze nawe Jacques Irambo reka twakire na Ozias abishurire hamwe Ozias muratwumva
ndamba cyane
ego me Ozias irindi zina mwitwa nde muramajaye
yakoze ndembeti mukayanda nalonga cyawe mu kicema ni mena muhuru kekana
arabumva
bagwata yuko ino mu ndi nibaza umugambi nyamukuru bazaba bafise aya ni cyo bazahita nakora nibaho nako bazo bishobora cyaje bazo azabo kenera nk'intere yawe kandi naho kwa roka yine kubibazo by'ikotiye mu barako yose ikwemera nyine umuntu agakamuka cyane
akagiriki
aka ajagiringora ne gose ko gutibura goye gose ni murundi kuronka nopo ngabuta koleza ko none amafaranga menshi aboneka wacyane
yego mpemura koze reka dusabe Belize n'amahoro yishure Jacques Irambona hamwe na Ozias irakoze
yego Jacques yabaye ati muzokora iki kugira mu bafashe kubishira mu ngezi mwabigishije ikintu cyambere tuzokora ubutwara bahaye inyigisho nyine barafise baronsi ukwebwe dutse bafite iyo teori wakene ko bishira muri pratique
mungiro
ego mungiro ikintu twibajije gukora nuko ubwa mbere nuko nabana kiri mu mashuri yisumbuye yumva byo bagora guheba ishuri ngo baje mu kazi ariko twarinziye ko uburuhuko bukoresha ukundi tumenyereye ko mu buruhuko aca wa mwanya wo kuryama ukarabonesha kure ukumviriza amakuru ku radio ubu twimviriye yuko uburuhuko hako babumara bari muhira bogenda bagakorana na bamwe mu baje kubigisha bakaraba ukuntu bakora nyine bavuga nti bakaja kuri terrain bakabyirabira bakabona ati mbe hajya adandaza avugana gute n'uwaje kumugurira bavugana gute igiciro mbega agenda nimba ari umuntu afite akazi ko mu biro mbega atonda sangapi mbega akora iki kuko hari usanga umuntu avuga ati jenda atonda ku kazi mugabo utazi icyo akora ukasanga ababyeyi urazi nyine ko bafite akazi ariko ntuzi icyo bakora ntuzi nyine umunsi wa w'umezi dushaka rero gushyiraho uwo mugambi uzoza ubigisha ingene bimeze kuri terrain nyine bakagenda bakaraba ati bikaba nka stage aho bagenda bakimenyereza bakavuga bati ujyanye akora gutya anya akamukurikira kunakora hamarunsi ibintu amufasha gukora uko buhoro buhoro akagenda agenda arimenyereza ikindi kintu nacyo twababwiye ni uko hari amashuri menshi usanga afite nk'ama club amashuri usanga afite ibindi bikorwa hanze y'ishuri twarahimirije cyane ko babyitaho ko n'ibikorwa cyane bihambaye bigufasha biragufasha kugira ubumenyi bitandukanye ugasanga nka n'umuntu afise club ya softida ku ishuri ari muri iyo club ariko ugasanga ntiyigera atonda ariko ugasanga wa wundi atonda arigiyeho kuvugana n'abantu akamenya ati uno munsi twatumiye nakaze kutuvugisha mbe ndamutelefona gute ndabigenza gute ugasanga rero ubwo n'ubuntu bakeneye kugenda bariga buhoro buhoro bakiri mu mashuri
Ozias nawe irakoze ati ubuzi burabura umubwira gute agume arindira ubuzi bw'abandi canke yokora iki
Ozias namubwira nti kurindira ubuzi bw'abandi biragoye ni ibintu bifata umwanya munini kandi nubwo ushobora kurondera ushobora ukarindira ntukaroge n'umuhanura yuko yogenda akarondera cyangwa araba ukuntu ahabaye araba ikintu abantu bakeneye mbega ubaye ubona abantu biborohera kuja ku isoko mbega ubona ata kuntu wewe hako baja ku isoko washira ibintu hamakaguha amafaranga makeya ukaraba ukuntu nyine hari ukuntu woterera ahubaye ugasanga biranakunguriye amafaranga make ugasanga buhoro buhoro byaronka akazi kuko hari ukuntu abantu benshi twiheda tukabona nk'abantu bateye imbere cyane ugaca wibaza ati ibintu byajuko nyine ukabona nk'umuntu w'umugwiza atungu afite amafaranga menshi ukibaza yuko yahereye adandariza hejuru ukibagira yuko ushobora gusanga yatanguye adandaza ikiro cy'isukari ugasanga giheronka 50% 100% 500 buhoro buhoro umva Ozias namubwira nti ntiyicare muhira ngo arindire kuko umwanya uri kurarindira ni umwanya uri kupfisha ubusa kandi ushobora kuba ari kurakora ikindi kintu kaguteza imbere yego namubwira yuko yokwicara akiyumvira ikintu akunda ubwa mbere akiyumvira ikintu gikenewe ahabaye hamakaraba ukuntu gishobora kumufasha kikanamuzanira amafaranga makeya
yego ku bijyanye n'izo nyigisho nyine hariho abandi urundi rwaruka rw'abarundi rwariru maze iminsi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukurikirana inyigisho nk'izo ziterambere bagwikishije yuko aho mu kibano aho muri abo bantu mugendana abo bantu bafise amafaranga nyene bafise amaduka bafise ibiki bose bafise amahera mugabo ngo nukwiga ingene yabakura mu maboko mu minwe nibyo nibaza yuko na Ozias nawe yomenyera kandi akaraba mu kibano nyene nkuko umubwiye amahera ariho akibaza ingene yoyakura muri abo bantu atari kuyiba ariko ingene yokora akazi kugira bamuhembe ashobore kwitunga mu buzima turafise ngabirano kuri telefone muratwumva
Ndawumva gatanu kuri gatanu nyakubahwa mumenyesha makuru.
Gatanu kuri gatanu, ijana ku ijana, cumi ku icumi, natwe turakumva. Muri hehe, mwifuza gushikiriza iki?
Ego, oje ndi ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Ikintu cha mbere nashaka gutangura gushikiriza no gushima cyane kose ukuntu radio Ijwi rya Amerika Roma tubona mwibanda cyane ku Burundi mu bisata byose, ugwaruka, abakuze, igisata cy'ubuvuzi n'ibindi. Nopfa nti ni nk'ukukura ubwatsi tuvuga tuti iyi radio Ijwi rya Amerika na censhane ibigisha cyane ugwaruka nge n'umuntu yo kwiteza imbere. Ikuhirira cyane ku by'ugwaruka rw'u Burundi, nago rimwe na rimwe ushobora guhura hari ugwiyungunganije mu gukora ibitandukanye. Hama dushimira cyane rwose uwo mubyeyi yashinje iryo shirahamwe.
Ego mese umubyeyi aracyari ugwaruka, afise imyaka 22, kandi sinibaza ko afise ishirahamwe gusa, ni gishika canke urukundo afitiye urundi gwaruka nkawe yifuje kuruha inyigisho, nibaza ko atashirahamwe afise, nibaza ko nawe bivuga. Bandanyura afise ikindi kibazo?
Ego nashaka rero kucantangura kubaza nti none gwaruka gwaruguru adufitiye ico nyigisho kuzo zidusikirija ryari ugwaruka gwaruguru, na cane cane kuko ibintu by'inyigisho nk'uko ushobora guhura kenshi bibera mu bisagara, abaruguru ntidusikirigwe. Yoshora kutubwira atugamije kwiki ugwaruka gwaruguru ushobora kuba ruguru ku mashure, mbe azogendera amashure gute, yompa umuco gute, kugira nanje nkugwaruka izo nyigisho ntizizoncike nkugwaruka ruba ruguru ku mitumba.
Ego me, urakoze. Rekana nsengiyumva agira icyo ashikirije. Nsengiyumva, muratwumva?
Ane gose ndabumva.
Nsengiyumva, irindi zina witwa nde, uri amajahe?
Nitwa Nsengiyumva Elia, nkaba ndabakuye ndi muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura.
Nyarutsa.
Ego nagomba gushimira ugo gwaruka ku cyiyumviro cyiza nk'icyo onye, nko kuba ari nganye muri komine Muha boshobora kuronka izo nyigisho byogenda gute. Hama hariho nk'umuntu ushobora gusanga yari yungunganije akagura nk'ikibanza mu isoko nk'akarorero, akaba aronka amahera yo kukirihira ku kwezi amahera ajya muri meri ya Bujumbura, mugabo akaba adafise uburyo bwo kugikoreramo. Muri izo nyigisho yoshobora kumufasha nk'uwo muntu kugira mwereke nawe ingene ashobora kwibeshaho afise n'icyo kibanza akaronka n'uko ngene agikorera. Ama ubundi butumwa n'ubw'umuntu yitwa Sherediare hari yanye ku mutumba wa Mugina muri komine Mbuye hari ya mu ntara ya Murambya, yambwiye yuko nobabwira yuko abashimira cyane ku radio Ijwi rya Amerika kukigoro mwagije kubera akunda ibiganiro by'iwanyu, n'icyo nashaka gushikiriza.
Urakoze Nsengiyumva, umubwire yuko natwe tumushimiye. Belize Inamahoro, abo ngabirano hamwe na Nsengiyumva, hari icyo ufise wobishura?
Ego ngarira nibaje cyane ku kibazo cerekeye ugwaruka ruzaruva hanze y'Ubujumbura. Numuremesha yuko muri zina nyigisho twagize n'umwaka hari mwe baje bavya hanze y'Ubujumbura, ariko turifuza nuko mu mwaka uzoza tutazikorera Ubujumbura, kubera ko nk'uko yabivuze kenshi usanga vyitavya Bujumbura cyane gusumba abaje bava hanze. Sibaza rero ko mu mwaka uza tuzora tugakorera ruguru hako dukorera ngahe Bujumbura. Hama tukara nuko hajamwo abaje bava mu ntara zitandukanye. N'umwaka twari twabaronse benshi bashaka kwifuza kuza, ariko bicabihorana nuko benshi bashaka kuza wasanga bari mu mashure yisumbuye muri premiere bafise cya kibazo cya leta. Tudusanga rero ntibikunda ko baza, ariko mu bashoboye kuza baratanye inyigisho, kandi nabo nyine batashe bavuga bati ndashaka gushika nigisha ibimeze ngahanya abo twigana hariya. Bikaduha rero icyizere yuko bitazoba ibintu by'Ubujumbura gusa. Hama Nsengiyumva nawe yavuze ati afise ikibanza mu isoko mbega hari inyigisho zerekana itwe zafasha kumenya ingenda ikoresha ndavuga nti inyigisho zirahari ariko nkuko kare twabivuze inyigisho gusa ntizikwiye harakeneye yuko umuntu abishyira mu ngiro nabyo ushobora kuronka inyigisho no munsi ejo kugira gushyira mu ngiro umbare nka sengiyumva kuko afise ikibanza asanzwe afite ikibanza mu isoko kandi akaba atari uwa mbere afite icyo kibanza hari abantu benshi ngo afite ikibanza mu isoko bamaze kudandaza bamaze gutera imbere nibaza ko yobarondera rimwe navuga nti ni ukumenya kudodora ku miryango agashira iryo soni akavuga ati naka ndamuzi adandaza iki n'iki adandaza ishobora kudandaza reka ndamwegere ndamubaze ukuntu abibira reka ndamwegere numve yuko hari icyo yompanura kubera kenshi joshua guha inyigisho cyangwa naka ashobora guha inyigisho ugasanga ntizihuye cyane n'ibyo uri kurabamo urumva rero ashobora kuzironka ugasanga ntizikwiye jesima ni umuhanura yuko n'imbere y'uko arondereza inyigisho hasi no hejuru yobanza akagenda akavugisha umuntu afite icyo kibanza kandi gikora neza amaze no kunguka akamubaza ukuntu abigenza akamuha n'impanuro nibaza ko ari we yomugenekereza neza ukuntu yokora iyo migambi yiwe
yego imbere y'uko twakira na Gerard muri aba benshi mu bamaze gushikiriza ibyumviro byabo baragaragaza yuko basa n'abidoga yuko batashoboye kumenya izo nyigisho aho zabere n'ingene byagenze mwavuze yuko kugira mu batoranye mu bandi mwabarabye ku ma Facebook cyangwa ku bundi buhinga mwaciyemo nk'abantu badafite ubuhinga bwo gutumatuma nako kugira babone iyo migambi mwifuza gukora nta bundi buryo kugira uzokwega ugwaruka gwinshi urumva yo kugwaruka rukenye inyigisho ari gwinshi
ego kubera ryari rya mbere dutanga kino gikorwa byari bigoye kurondera ugwaruka hama tukibaza yuko kubasanga ku mashuri utora ku mashuri amwamwe ku wari kurenganya bamwe tuvuga tukereka dukoreshe ubwo buhinga bwa none nibwo bwoba butuma turonka abantu baje bava mu mihinga itandukanye ariko nibaza ko ubutaha tuzorondera ukuntu umuntu ashobora gushikaho babaye canke ari ku ishuri ari ku ikomine umuntu akababwira ati n'umunsi turaje kubaganiriza ku byerekeye kino gikorwa kizotangurana na tubabwire neza ingene bimeze nibaza twe tuzokora mu butaha kugira turabe yuko tworo nk'abantu baje bava mu mihinga itandukanye kandi babimenya ari benshi
ego me abadukurikirana radio y'u rya Amerika ikiganiro ni muri isanga turiko tuganira ku iterambere ry'urwaruka Gerard muratwumva
ego me ndawumva cyane uwo mushiki we nakomereza ingaho icyo kintu yatanguye mu kiziya cyane kizofasha urwaruka ku Burundi urabona we nshakumbaza imico y'u rya Amerika wewe uko nayimenyeye abona yuko urwaruka ko mu Burundi byo bishobora gushyira komisiyo muri ya etaje ni gute kandi tubona yuko atamashyira amasansibilizasiyo haba mu bajene kugira ngo bafite ingendo ni ukuri ikintu yakoze ni kiza cyane kandi urabona aha mu bihugu byacu nibwo wabona yuko ubushomeri burenze igitigice gitagiye ku ishuri kiracyari gito cyane kariya paro muri etaje nakomereza aho nyine kuko ndazi ibyo ari bo nyine tazi ama ibintu biga ni byinshi cyane kandi bituma yashobora guteza imbere igihugu cyiwe ubu ndamushimiye cyane kuko atagize ngo agumeyo yibutse igihugu cy'amavukiro agaruka hariho abandi bo bagenda ukamengo batabigumirayo ukamenya nta Burundi batabyibagiraga Burundi rero ndamushimiye cyane ko yagize icyumviro cyo kugaruka mu Burundi agatanga ubumenyi yano sharirye kandi bagasigira abajene urabona igihugu cyacu kiri mu bihugu bindarepe degarake abajene ari benshi cyane kandi urabona ni benshi bavuye ko hapfuye ubutari kuza mu Burundi nyine gusa rero natwe abahemirizi bakubwira ngo bahemire ingendo kuko yavuze ati alo
yego me muratwumva usigaje isegonda zike cyane
alo
waratwarira Gerard ariko icyumviro ciwe gisa n'icyumvikanye gome Belize n'amahoro uravye urwaruka rwaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho usanzwe wigira ikintu urwaruka rw'u Burundi canke ndetse n'urwo mu Rwanda gwo bigira kugira biteze imbere n'icaye mu mwanya mutoyi cyane
ikintu cya mbere mbona bo bigira ko ni gukora cyane hari ukuntu nyene mu Burundi usanga dukora nk'amasaha nk'atanu gusa ku munsi icumi nayo ugasanga ntiyakozemo neza. Ikintu hariya bakora nuko isaha yose bo babona ko n'amafaranga agiye urumva nta bintu byo kuvuga ati ndajya amasaha sita cyangwa ndagira iki, usanga umwanya bakoresha neza cyane. Hama nibaza yuko nk'urwaruka ikintu cya mbere dufise mu buzima ni umwanya kandi natwo twawukoresha cyane. Icya kabiri nacyo nibaza yuko ari ingufu, turafise ingufu, turacyakomeye, ntituragira ahandi uvuga ati nabuze ingufu zo gukora ikintu cyangwa kiriyanye. Nibaza rero ko byo dukora byo twishyiramo ishyaka, twishyiramo n'ingufu. Hama icya gatatu nacyo ni uko urwaruka rwa hariya rurafise icyo nakwita creativity. Nibaza ko n'abajene benshi ngaha mu Burundi usanga bayifuza ariko bakagira ubwoba, kubera mu Burundi hari ukuntu iyo uzanye ikintu kidasa n'icyo abandi bakora umengo uramenje umengo wasaze. Nibaze rero ko icyo kintu urwaruka rwo mu Burundi bakwikoramo ubwo bwoba bagakora icyo bashaka gukora, ama ntibagira ubwoba ngo naka ngo yo gushimbira kwiki ngo mbe muhira bo byemera ubona ko icyo kintu cyo gukora cyo kiza guteza imbere rindwe ubwoba ubikore.
Urakoze Belize Inamahoro. Ni naha tugarukirije ikiganiro muri Isanga cyo kuri w'Imana, tukaba tugushimiye cyane. Egome mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, nayo Inosa Kimenyi niwe yari karadufasha mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro bica ku Jwi rya Amerika birabandanye.